Murachumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya shuti zacu mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza kandi nanone mbifuriza kugira umwaka mwiza kurangiza uyu nguyu neza mugatangira undi mu mahoro. Radio ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze muri aya makuru. Mu Rwanda bamwe mu batuye I Kigali bifuza kujya kwizihiza iminsi mikuru ya bonane iwabo kwivuka, ariko byabaguye kubona imodoka zibageza aho bagomba kujya.
Cyo kandi kubona hari abantu benshi, hari abantu benshi kugira ngo nyibone ndabona bitanye bitaribonyeho hehe. Mudamu wanjye n'abana ntago bakwishima, ntago n'abandi ndiye ngenyine kandi mfite aho tugomba gusangira ngo mvuge ngo biranshimishije.
Turabizizura abaturaye mu nzira.
Muraye mu nzira gute dusobanure?
Turaye Nyabugogo gye twabaza uko dutanga tugiye kwitegura.
Aba rero ni umusaza n'umukecuru. Umwe yerekezaga mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba, undi muri Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, bagize rero ibibazo by'imodoka. Abasirikare ba Eritrea bavuye mu mijyi minini yo mu majyaruguru ya Ethiopia, naho President Vladimir Putin yiteguye ko mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping azagenderera Uburusiya muri uyu mwaka ugiye gutangira. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nkuko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abasirikare b'igihugu cya Eritrea bavuye mu mijyi minini yo mu majyaruguru ya Ethiopia bakoraga yiki? Eugene Mukankusi arabitubwira.
Aba basirikare ba Eritrea barwanye ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cya Ethiopia mu ntambara y'imyaka ibiri mu ntara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu, bavuye mu mijyi ya Shire na Aksum berekeza ku mupaka. Ababyiboneye batatu babibwiye ibiro ntaramakuru by'Ubwongereza Reuters. Kuva muri iyo mijyi bije bikurikira isinywa ry'amasezerano ya tariki ebyiri y'ukwezi gushize kwa 11 hagati ya guverinoma ya Ethiopia n'ingabo z'intara ya Tigray yasabaga ingabo z'amahanga kuva muri Tigray. Cyakora Eritrea ntiyari mu basinye amasezerano, kandi kuba ingabo zayo zikomeje kuboneka mu mijyi minini y'abanya Eritrea byabyukije ibibazo hibazwa igihe amasezerano azamara. Ntibyahise bisobanuka niba ingabo za Eritrea zavuye muri Tigray zose cyangwa niba zasubira inyuma ziva mu mijyi imwe. Minisitiri w'itangazamakuru wa Eritrea Yemane Gebremeskel yabwiye Reuters ko atahamya cyangwa ngo ahakane ko ingabo zirimo kuhava. Cyakora Getachew Reda, umuvugizi w'ingabo za Tigray n'umujyanama mu by'umutekano wa Ethiopia Redwan Hussein, ntacyo bahise basubiza uyu munsi kwa gatanu ubwo bari babisabwe. Abakozi batanga imfashanyo mu mijyi ya Aksum na Shire bavuze ko babonye amakamyo menshi n'imodoka zihagaze hamwe n'abasirikare ba Eritrea ejo kuwa kane bagenda berekeza ku mujyi wo ku mupaka wa Sheraro. Umwe muri abo bakozi yavuze ko abasirikare barimo gushyira ibiganza hejuru basezera.
Hagati aho, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje uyu munsi ko yiteze ko mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping azamusura vuba aha mu ntangiriro z'uyu mwaka ugiye gutangira w'ibihumbi 2023. Inkuru irambuye na Fidele Niyongabo.
Perezida Putin yamenyesheje ko biteze urugendo rwa Perezida Jinping mu Burusiya mu ntango z'umwaka uza, atangaza ko urwo rugendo zo kwereka amakungu yose ingufu zo gukorana hagati y'ibihugu byabo byombi ku bibazo bikomeye bisangiye. Yamari byatangajwe na Perezida Putin biratandukanye n'ibyatangajwe na Perezida Xi Jinping byamaze akanya gatoyi aho atacho yavuze ku byerekeye urugendo rwiwe mu Burusiya. Urugendo rwa Jinping mu Burusiya ruzoba rwerekanye ko igihugu ciwe gishigikiye Burusiya mu gibitero icyo gihugu kiriko gikora muri Ukraine bitariko bigenda neza. Mu biganiro ba Perezida Putin na Jinping bagiranye hakoreshejwe video vyerekanywe kuri televiziyo ya leta y'Uburusiya, Putin yatangaje kandi ko afise imigambi yo gukomeza gukorana hagati y'igihugu ciwe n'Uburusiya. Ibyatangajwe na Perezida Putin byamaze hafi y'iminota 8 vyerekana ko Uburusiya buriko butera bwikura ku bihugu byo mu burengero bw'isi vyabuciri ivomo mu bijanye n'ubutunzi na politiki kubera ibitero vyabwo muri Ukraine. Ivyo bihugu vyarahaye ibigwanisho Ukraine. Uburusiya uriko bwiyegereza kurushiriza Ubushinwa, igihugu kiriko gitera gikomera cyane ku rubuga mpuzamakungu. Ibyo bihugu byombi byarateye igikumu ku masezerano yo gukomeza kurushiriza gukorana hagati yabyo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka.
Noneho tujye muri Myanmar. Urukiko rwahamije Aung San Suu Kyi wahoze ayoboye igihugu ibyaha bya ruswa, rumukatira gufungwa imyaka 7. Fidele Niyongabo arakomeza no kuri iyi nkuru.
Aung San Suu Kyi yagiwe n'ubwoko 5 bw'ivyaha vya ruswa uno munsi kwa gatanu. birangije urubanza rwiwe rwari rumaze amezi 18 ubwo bwoko butanu bw'ivyaha vya ruswa yagirijwe bijanye no kuba yaguze indege ya kajugujugu yahombesheje leta. San Suu Kyi avise imyaka 77 muri iki gihe yapfunzwe n'igisirikare muri Myanmar kuva habaye kudeta mu mwaka w'ibihumbi 2021. Yagiwe n'ivyaha vyose yagirijwe birimwo ivya ruswa no kuba yihojeje ingingo zerekeye kugwanya ikiza ca COVID-19. Abamenyesha makuru barazirijwe gukurikirana urubanza rwiwe muri sentare, abamwunganira bakaba barazirijwe kuvugisha itangazamakuru. Kuva urubanza rwiwe rutanguye yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa ari muri sentare, yakoresheje abamwunganira kugira ashikirize ubutumwa amakungu. Mu ndwi iheze, urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwasabye abategetsi b'abasirikare ba Myanmar kurekura Aung San Suu Kyi mu ngingo yarwo ya mbere ku kugene ibintu byifashe muri Myanmar kuva habaye kudeta muri icyo gihugu. Myanmar yaranzwe n'uruhagarara kuva igisirikare gifashe ubutegetsi kigakuraho demokrasi yari imaze igihe gitoyi muri icyo gihugu, vyatumye haba imyirekano ikomeye mu gihugu.
Fidele Nyongabo na Eugene Mukankusi, murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Buriya turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho ni mujyeyo mukurikira aya makuru ko tuyabagezaho. Nkuko rero nabibabwiye mu ngingo z'ingenzi, Abanyarwanda batuye ibice bitandukanye by'igihugu baritegura kujya kwizihiza umunsi mukuru wa Bonane ku mavuko yabo, ariko byabagoye uyu munsi kubona imodoka zibatwara. I Kigali, Eric Bagirubusa yagiye ku kigo cya Nyabugogo aho abagenzi bazifatira, maze atuzanira iyi nkuru.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, radijwi rya Amerika igera i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, mu kigo abagenzi bategeramo ibinyabiziga byerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, yasanze abantu ari uruvunganzoka. Kubona aho utambukira byari bigoye, byagera ku kwinjira mu nzu abagenzi bafatiramo amatike bikaba ibindi. Ibi byasabaga umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA kwinjira muri buri nzu agatanga imirongo ngenderwaho. Aha yarageze muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ariko biroroshye, icyo mvuga uyu mukozi ukorera hano akeneye guhumeka umwuka muzima, hajye hinjira babiri cyangwa batatu bakatisha tike abandi bagume hanze.
Aha muri Nyabugogo imirongo yari miremire kuri buri nzu zikata amatike. Abanyarwanda bari bayiraye kwibaba bazindukanye n'iyonka. Ubitegereje ku maso hari abo bigaragara ko bari bamaze kunanirwa, abandi bijujutira umuvundo wo kutabona amatike. Uyu werekezaga mu karere ka Rusizi ahagana mu masaa sita z'amanywa, yatubwiraga ko yageze i Nyabugogo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu.
Ngewe ngo ndashaka kugira Rusizi kuva saa kumi ndahangaha, murabona umuntu utababaje kweri? Saa kumi za mu gitondo nibwo nageze ahantu. Ni ikibazo nyine mwagakwiye kudukorera ubuvugizi bwihuse, dore n'imvura iraguye.
Uganiriye n'Abanyarwanda byumvikana ko kuri bo kwizihiza iyi minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka bari kumwe n'imiryango yabo barangije kubigira umuco. Nk'uyu musaza n'umukecuru, umwe yerekezaga mu karere ka Nyagatare, undi muri Ngororero.
Ubwo rero nereye gusaba ababyeyi tusangira Noheli, nongeye gusangira ubunani n'umuryango wanjye, abana n'umugore. Hano bitewe n'uko hari abantu baba bashinzwe umutekano, ufite icyizere cy'uko ko n'imodoka zaba zihari, abagenzi bavuga bati tujya hana, niyo icyizere mfite kuko haba hari abantu bagomba kunyobora. Cyo kandi kubona hari abantu benshi kugira ngo nyobore, ndabona bitari bunyorohere.
Muri wowe uramutse utangiye umwaka utari n'umuryango bikugabanyiriza iki?
Umudamu wanjye n'abana ntabwo bakwishima, nanjye kandi sinakwishima, bitewe n'uko ntabwo naba ndiye njyenyine kandi mfite abantu bagomba gusangira ngo mvuge ngo biranshimishije.
Turabizize reba turaye mu nzira.
Muraye mu nzira gute dusobanure?
Turaye Nyabugogo gye twabaza uko dutanga tugiye kwitegura.
Wabonye itike se?
Ashwe ndi ku murongo wo kwishaka. Ntayo ndabona. Nese kureba ndi nyuma abandi aribwo mpageze. Kureba abantu bari aho murongo ukureshya ndi bugerweho ryari.
Ariko ikibazo nabajije na bagenzi bawe, uramutse wizihije ubunane utari n'umuryango bigutwaye iki?
Abari ikibazo umuntu abagomba gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango bagashimira Imana hamwe bose bari kumwe.
Bashimira Imana kubera iki?
turangije umwaka nyene dutangiye undi tukishimira hamwe.
Ibihe nk'ibyo byageze ahenshi usanga abashoferi bihutira guhindagura ibiciro by'ingendo bashingiye ku bwinshi bw'abagenzi baba bakeneye kwegerana n'imiryango yabo mu busabane. Ibi bigakorwa cyane kubifitiye imodoka zabo zidatwarira abagenzi hamwe. Uyatubwiraga ko igiciro cyo kugira Rusizi kikubye inshuro zirenze ebyiri.
Nta muntu ugiye Rusizi uri hano mu mujyi
ariyo wambwiraga ngo Rusizi nangaye
12 n'ivatiri.
Murabiri ni vatiri ubundi yarangaye se uretse wende iminsi miko
5800 ukatishije muri agence watunze
bakuvana gukuba kabiri ugateranya
muze ko ari vatiri ngira ni iri
baragwa ni moto
12 shofera gatwara 11 atwara ngiye mere kwa steri ndo ufite nenge yicu
kwa steri na ufite tike yicu
yungwe afite kwa steri yicu wajyanye na
Radijwi rya Amerika harabo yabonye bamaze kwemeza ko batagitashye kuko bavugaga ko ku mirongo bari batonzeho ababishinzwe babamenyesheje ko imodoka zagombaga kubatwara zarangiye.
Bo zarangiye niko bari kutubwira.
Mwiteguye kubigenza mute rero.
Ubwo ni ugusubira mu rugo nakunda.
Kazataha ryari ko ejo ahubwo bishobora kuba ari bwo byaba bikomeye.
Ubwo tubivuyemo. Nabyo gutatwa bivuyemo.
Uriyumva ute rero kuba ugiye gusubira mu rugo?
Nagahinda gusa. None imodoka ni tutayibona se turabigenza gute?
Nta gutangirira noheri mu gasozi cyangwa na bonani.
Umuntu ugiye mu hangaro wangu.
Tuganira na bamwe mu bayobozi bahagarariye kompanyi zitwara abagenzi bo batubwiraga ko nubwo bigaragara ko abagenzi biyongereye bitabateye impungenge baremeza ko nta n'umwe uraburuka ageri wabo. Bwana Jean Bosco Hakizimana ni umuyobozi muri kompanyi ya Capital Express itwara abagenzi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mba ingendo mu byukuri nk'uko mubibona abantu ni benshi ariko natwe nk'abatransporter twiteguye uburyo dutwara aba bantu muri ibi bihe biba bidasanzwe. Imodoka tuba twaziteguye kandi tugashyira na gahunda kugira ngo tubatware neza nta usigaye. Kandi mu by'ukuri buri saha turi kugenda twohereza imodoka n'uburyo twakatiyemo abantu bakagendera kugira nta kibazo.
Urabona subiza bishoboka ko aba bantu bose mu barangiza
abantu turabatwara ahubwo ni bakeya ko basanzwe baza. Nubwo mubona ari benshi ariko ntabwo ari benshi cyane. Imodoka zihagije zirahari. Nta kibazo rwose.
Mu yindi minsi uyu mubyigano w'abagenzi ntusanzwe muri Nyabugogo ahanini ukunze kugaragara cyane mu minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka. Akenshi akunze kugaragara n'ababuri ibinyabiziga bibacyura bakisanga baraye mu kigo bategeramye imodoka cya Nyabugogo inzego zibishinzwe zikabarindira umutekano. Birashoboka ko no kuri iyi nshuro hari abaza kuharara. Mu bihe nk'ibi kandi abashinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu ndetse na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda baburira abashoferi ko baba bakwiye kongera ubushishozi mu muhanda nyuma mugambi wo kwirinda impanuka kugira ngo ibyari ukwizihiza iminsi mikuru bidahinduka gukura ibiriyo. Bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyo nkuru. Ariko rero tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho abatwa baba mu kigwati cya Nyarurambi muri komine n'intara Cankuzo bavuga ko abajejwe intwaro bababera intambamyi yo kujya mu makoperative yo kwiteza imbere. Abajeje intwaro bo barabihakana. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Twebwe mengo arubasha no mengo baradukumiriye. Twagize ngo tuyishinge ihengwa b'abategetsi baturabye inyuma.
Uyu ni umwe mu batwa bo mu kigwati cya Nyarurambi muri komine Cankuzo yagiriza abajejwe intwaro ko babankiye gushinga ikoperative. Isoko ryacu aho ryabasanze mu kigwati ryasanze bariko baracura utwuma dutandukanye. Mu gihe abanyagihugu benshi muri kino gihe bahurikiye mu makoperative yo kwiteza imbere, bo bavuga ko bahisemo kuguma bakora uwo mugabo w'ubucuzi.
Amakoperative yo kwiteza imbere nta turabona.
Mu makoperative twabuze abo dufata mu mugongo.
Twebwe mengo arubasha no mengo baradukumiriye. Twagize ngo tuyishinge ihengwa b'abategetsi baturabye inyuma. Geze uno munsi twaciye twemera twifatira ingingo yo kuguma twikorera utwuma buke buke.
Mu makuru buramatari w'intara ya Cankuzo yahaye isoko ryacu asigura ko abo batwa bansitse kuja hamwe n'abandi banyagihugu mu ikoperative. Avuga kandi ko bagoma bakora amahimiriza kugira babakuremwo ukwikumira gutyo bashobora gufatikanya ibikorwa bakora vy'umwuga hamwe n'uburimyi. Ariko urongoye urunani rwo basangwa butaka Uniproba Emmanuel Nengo avuga ko amatongo yo kurimamwo ku basangwa butaka kikiri ikibazo gikomeye.
Nibi navyo bavuga ku by'amatongo bavuga ko bashakuzogira ibigwati village mixed twebwe aho hose batuvuze ibyizigiro tubigiye kuzova mu nzira. mugabo ikibazo cyaho umutwa ategerezwa kurima kurima na wakimbura akaja muri cooperative cyo kimwe n'abandi afite mugabo mikoro nicyo giguma ari umuzi ku miryango y'abantu kuko urabona ko bageze bavuga bati abegeranye bafite amatongo manini amatongo nibashire hamwe barime ibintu bimwe bimbure byinshi none abatwa ubirabye abatwajyawe kinubwa imetero 5 ubuzigira n'ubundi gushaka gushaka kwibu twe bari bivuze yari politike cyangwa umushikiranganyo cyangwa yari karabivuga tukaca turaba ubutongo bw'abatwa uko bimeze ariko twibaza duti none leta irabibona byukuri irabona ko icyo kibazo cy'amatongo kubatwa kuko cyo ngo abatwa ngo n'abarundi benshi uya bagiye mu byumu mu byu bimwe twovuga ngo kuraba mu byukuri ubwoko bw'abantu aho babirabye mu byukuri nta kibazo babona yuko abatonga abatwata amatongo bafise twovuga ko atabyo babona barakibona mugabo bacashaka kugishyira muri rusange
itegeko rigenga amakoperative mu Burundi inimero 1/12 ryo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 6/2017 riratomora neza ko ikoperative yugururiwe abantu bose kandi umuntu yinjira kugushaka kwiwe ahanini amakoperative agizwe n'abakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu bijanye n'uburimye abatwa nabo bakora iby'ubucuzi nk'uko uyu mutwa wo mu kigwati cha Nyarurambi abivuga
twege turacura inajoro tugacura intero tugacura n'imbugita eka icyari cyo cyose umuhoro turakora tugaza turatwara ku isoko ubu turaronka nk'udufaranga duke duke hari umuntu ashobora kujya nawo ku isoko akaronka nk'2000 nk'2300 akagura agafu aza gushira abana muhira n'umunyo n'utupfuta hariho abeshi usanga bakoresha ubusuma mugabo twebwe ngaha turitunze kubera uwo mwuga wacu
hambavu y'ubucuzi abasangwa butaka babeshijweho no kubumba akaza hanini gakogwa n'abakenyezi uyu ni umwe muri bo atwiganira ingene iryo bumba ribagora gushikira ari nacyo gituma asaba ko leta iyo bashigikira mu by'uburimye
ubunyene umuntu asaba ko botugarukira ko bakaduhereza nk'amasuka yo kurima nibumba turi kura kure hiyo misiha uva ngaha nka saa 10 ukongera ukatusika ino nka saa 9 z'umutaha aho wagiye atana tubiruriye aho wasize imicuko iri ngaha tacho iri kiraronka ijya kurinda ugasika muhira usanga atakihari
inyuma y'ishigwaho gitegeko riyinga amakoperative mwaka 2017 leta yavuye itangura gushinga amakoperative yiswe sangwe mu mwaka 2019 amahimirizo yo kuyinjiramo ku banyagihugu aca kugwa mu mwaka 2020 akurikirana n'imyamamazo y'amatora y'inzego z'igihugu maze bituma bamwe bibaza ko izo koperative ari z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kandi waboneka cyane ku rubuga na bugingo n'ubu harabayitirira uyo mugambwe nubwo yashinzwe na leta
Desira Tungimana urakoze ijwi rya Amerika turacyari mu Burundi ikibazo cyo gutandukana hagati y'abashakanye kiriyongera cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura aho muri uyu mwaka wonyine gusa w'ibihumbi 2022 ingo z'abatandukanye zirenga 300 mugenzi wacu Fidel Niyongabo araganira na Maître David Dusabe wanonosoye iby'amategeko ari Bujumbura na Justine Nkurunziza umupfasoni ukurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango we ari Ottawa muri Canada Maître David Dusabe arasobanura igituma abatandukana byongera mu Burundi
ico jewe mbona ahanini mfatiye kubo usanga ubu umuntu ari karakira nuko icambere cyo cukera abagabo nabo basaba kwa ukana ariko uyu munsi ugiye kuraba n'abakenyezi ubu unye barasaba kubwinshi kwa ukana rero je no vuga yuko ibyo bitigira byagiye kuduzwa no kwerevuka kwa bakenyezi ubu ubikanguye n'abakamenya yuko kwa ukana ari uburenganzira bwabo uyu munsi nabo bakaba baja mu bongereza ibyo bitigira kugira ngo basabe kwa ukana mu gihe cyacu nzi yuko umugabo ari basaba kwa ukana gusa je niyo ko ahanini byo ariko biva kuri icyo kintu
ibi bitigira bitangwa muri uyu mwaka wonyine w'ibihumbi 2022 bavuga ko ingo zimaze gutandukana kwa ukana ari 336 ibyo bitigira witegereje iby'imbere yaho ubona icyo kibazo gitera kiduga uko imyaka igenda
yego cyane biraduga ntibisaba kwiyongera bigomba biduga rwose ahubwo ariko kandi tugiye kubiraba ubu kuduga kumenyekana kubera unye bisigaye babikurikirana rwose basigaye bagira aya matatisitike nubwo ibyo biharo basigaye babigira naho ubundiho jeni baza yuko na kera imanza zo kwa ukana zarabaho uretse gusa ko zanateba uyu munsi uretse rero yuko abawukana ari benshi ubundi ubunyi byo kwawukana ntibigiteba nakera ubwo kenshi usanga abantu baramaze gufata inzira yo kwawukana biciye mu kumwumvikana rero mu gihe abubakanye bumvikanye kwawukana biroroha gose bagira audience imwe no kuvuga bazi imbere y'umucamanza rimwe gusa bakababaza bati ibi bintu mwanditse hano murabihuriza kwatego turabyumvikana kusaba rero ni mwigire bagashashira urubanza mwiherere mukazoza byarahebye rero jeni baza yuko ahanini uyu munsi nibyo biduzana ibitigiri uko abantu barerevutse impande zose kera uvuze umukenyezi ngo kwawukana yaca yumva umengana menshi reka no ku bagabo bavuze kwawukana wamengo n'ibindi bintu umengo uravuye mu muco w'ikirundi umengo uramaramaje umuryango ariko uyu munsi nubwo ariko impande zose uyu munsi barabyumva ko kwawukana mu gihe ibintu bidashobotse mu rugo hako mwirwa muricana byiza mukarekana mwakabandanye ubuzima bw'iyo
nawe madame Justine Nkurunziza ico kibazo cingo zitandukana zahukana ico kibazo gitera ciyongera mu Burundi nkuko ivyo biharo bitangwa bibivuga mukibona gute ku bwanyu
cenda bona nyine n'ivyo muravuga yuko bigenda biduga ciyongera jewe nkabona ivyo tavitavuze n'ivyo ariho abakenyezi babonye ubwisanzure n'uburenganzira bwabo babwumvise kurusha bakumva yuko kwawukana ntibiteye isoni ariko ikindi gikomeye jewe mbonamwo ni uko uruhara rw'imiryango mu kubaka ingo rutagikomeye cane ngira biva kubera umwe wese ariko ariyumva mu mitwiwe ubukene ni bwinshi abantu basigaye bubaka kure na kure hanyuma ntihabe ya nama y'umuryango yama iri kwiramama ngo wa muryango w'umukenyezi n'uw'umugabo bama bari hamwe kenshi babonye bigiye kuyangara bagahuza abantu bakababwira ati bangwe icyo rero turakibona cyane ni mu Burundi ni no mu makungu ahantu usanga abo bubakanye abo bakiri bato bubakanye bibana aribo birya bakimara ntawubaha impanuro ngo abereke yuko iki kintu nikubwira ko atari isi yubamye hari ikintu gishika nka ba mama ba kera bavuga bijya byo gukenyererako ntibyari bibi kuko kenshi bashyira imbere ineza y'urwo rugo be n'ineza y'abana cyane cyane ugasanga rero nta kiyago kikihari umwe wese yereka mu byiwe umugore arakora umugabo agakora hanyuma ntibafata umwanya wo kuyaga icyo kiyago rero kitahari kiratuma ibintu byinshi biyangara bimera nabi ntibaheze ngo baje inama
ego tuzo ku mirongo ya telefone dubise Innocent uratwumva alo Innocent turafite ikibazo ku murongo wa telefone na Innocent Innocent uratwumva
ego ndabumva
uri he
yewe ndi ngozi
ushaka kubaza ikibazo abatumire canke gushikiriza icyumviro
yenda harimo iki byose biravanga yenda ndabaza hamwe n'ikirongo nterere n'igihe cy'umviro
ego tuga
yewe rero icyo nagomba mvuge urabona ibintu byo kwawukana ubu rero yiharaje cyane cyane no mu Burundi kubera nk'ubu urashobora gusanga nk'umugabo yubatse dufite akarorero mu gisagara cya Bujumbura ubundi yubatse ubundi umugore yamusize ku gatumba hanyuma umugabo ashitse nk'umu gisagara akaronka ubundi kubera aba yarutse n'amafaranga wa mugore wine nasubira kumwibuka umugore yakacyitwa akavuga ati okay ko umugabo wanjye atakimparasiyo reka nanjye nihigire akatabyara nko dufite n'akarorero akatabyara nko ku wundi mugabo ku wundi mugabo umugore iyo tashe umugabo niyo tashe nawe akavuga ati warandegeye akarimbo akavuga rero twahukane bifite bituruka rero ku kintu nacyo kintu cy'inzara inzara ino inzara yatuma rero abantu bawukana keshi na keshi nicyo isabare nticokorwa mufata aya mashyirahamwe agatanga inyigisho mu banyagihugu byo kugira ingo zikomere n'ukuri kuko byarenze urugero ugasanga nk'abantu muri ako kanya abana nibo baca baguma bagira ingorane ugasanga habaye ikibazo niyo nteranye na risi
murakoze cyane turabashimiye yari Innocent dubisa kandi ku murongo wa telefone Thierry Thierry uratwumva?
Yego.
Thierry uratwumva?
Ndabumva.
Thierry uduhamagaye urihe?
Ndabakuye ndi mu ntara ya Muramvya mu Burundi.
Ikibazo intererano?
Ikibazo mfise.
Yego.
Ikibazo mfise nuko tubona mu Burundi.
Duga ndakumva duga ku ijambo.
Ikibazo mfise ngara mu Burundi hari ingo nyinshi. Ariko tuguma tubona za ukana buri munsi. Kumusu kwa bukeo kwa biji. Hawuzi ikinu biko vila vako. Nizi karubu kene mguwa mdara kee Muburundi. Yaba kwa wafata. Akiumbira wati jewa hinge niruka na umufashe wa anji. Hawuzi uko kwa waru utunzi. Muliko buli ongera. Bukati mawabu kati jewa kwa wala naronde kera. Nige fata ize naronde enda dige jie ngeri sarikumunu mutambu kanyo wa anji. Kugezubu niturawa na neza ingene iwezi lihagazi. Ahubwo abari imbere cyanye nebwe abanyimenshi bakuru b'ijwi rya Amerika cyangwa abandi bantu mu bugeje gutohoza mu turabira neza bino bintu ingene biri ku biragenda ukubera twabona twebwe byarenze kuko biri ku murindi muremure ugerageje kuraba ingo za ukana mu ndwi irateye n'ubwoba asheze irateye n'ubwoba kabiri
murakoze
cyo cyanze n'intera nange n'ibyo nyine
turabashimiye murakoze yari Thierry Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko turavuga ku kibazo cingo za ukana gitera cyongera mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura ngaruka kuri Maître David Dusabe Innocent hari ibintu yavuze mwumvirije ibyo ibyimviro yatanze avuga ko mu ngo iyo abubakanye barenga ingo nk'umugabo ngo ari afise nk'umutambakanye wiwe ari nko hagati mu gihugu ngo aje Bujumbura gaca afata nk'uwundi umugore nawe yabimenya akagira uko ndi kibazo gikomeye iyo ni mpamvu ikomeye muri ivyo ico kibazo cyo gutandukana kw'ingo
yego cyane imbozo kwa ukana ni byine bambere zo mu Burundi haro kurenga ibigo ico kizu bwa mbere mu mbozo kwa ukana kurenga ibigo kizu bwa mbere hanyuma ica kabiri nuko umugenzi abahohotera wo bubakanye icya gatatu nuko babadahuje bijanye no kurangura amabanga yabubatse no kuvuga umwe gasanga arabishaka cyane undi ntafite ashaka undi cyo gihe abantu babandanye babanisha cyane naho mu gihe umwe mu bubakanye yakoze ikindi kintu gishobora gukura kuri ufaso n'umugenzi ikintu gikura kuri ufaso n'umugenzi no kuvuga injure grave akarorero ugasanga nk'umugabo yafashe akana ku ngufu k'imyaka ine ije biramukura ku pfaso n'umugore wiwe canke yaraciriwe donc igihano gihanwa n'amategeko gihano n'amategeko mpana byaha mu Burundi akaro gasanga no mu Escro gasanga no mu Rusenya nzugi aho umfaso ni canke umugabo arafite urenganzira bwo gusaba kwahukana kugira ngo ntabana yasuzugurika kubera ibyo iyo nyifato ya mugenzi rero murumva no mu mategeko kurenga ibigo kiza imbere ya byose na ubundi mu rugo bipfa gushika nta muntu ashobora kwihanganira ko mugenzi amuvanga rero mu gihe bishitse akabimenya uwo mubakanye ni gake bavyihanganira Justine yatangwa ivuga ati uyu munsi byabindi cyane ko zuba kwa mu byo kwihanganira byarahebye ibyo noce ndabiteranya n'ibyo umutumire uwo intervenye ubwa kabiri avuze kujanye n'ubutunzi hari gihe jewe kenshi aho nsanga nkunda kwakira usanga uza wumva azavuga ati jewe uyu mugabo wanje nta kuntu uca kumvanga guma mvanga n'abandi bagore mu gihe ari nare nkorera menshi nije niza menshi aya mafaranga bari aja gukoresha mu kuja gusambana imodoka yanje akaba aja gukoresha mu kuja gusambana ugasanga urugo ntacakira umarira jewe mbona byiza two kuma dupfa tuvana mbona no baho neza ku mahera nkorera nawe akabananya nabo yashimye rero urumva umuntu abiteranije musanga ari mbonye nyinshi zigenda zifatanganye ukwihanganirana kwaraheze ikindi naco ibibazo by'ubutunzi byamaze kuza aho umuntu nubwo kwari kuyikunda se kavanga ubutunzi ngo bwarasubiye inyuma mugabo haguma haza kakantu ko kuyikunda satuntu twanje kwishira ko kutumva neza yuko ubutunzi bw'umuryango mwo gusangira mukaburya mu mahoro reka ni nk'umugabo arose n'akazi keza akabona umugore yari yarongoye ntibakwiranye hariho benshi asanga barongoranye bakimerewe nabo ugasanga karero bari nk'abigisha ba primaire ejo kazubona umwe Imana iramusekeye arabaye umuntu umwe mu ndongozi za politiki utusanga atunze umwanya muto n'agaca hinduka zubona umengo umufasoni wubakanye ntibari bakwiranye ukazubona rero haje ibyo kubyaruka naho rero acaje ibyo gutangura kurenga ibigo ejo kazaba biteye induru ego.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanye, naha aya makuru ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mbifurije nanone umwaka mushya muhire, umwaka w'uburumbuke n'ubuzima buzira umuze. Murakarama.